Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'Abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Ndabara mugije nshuti mweze muduteze amatwi kuri uyu mwanya aba ndabahaye n'ikaze muri iki kiganiro ya gatwa bateguriye kuri uyu munsi. Kuri mikro ni Jewe Alexandre Bizimana akaba ina Jewe ngiye kukibashikiriza. Duhere muri segiteri ya Tanganyika aho umuyobozi w'ingo n'imibano tungurutse ku bantu bashinga ingo bidaciye mu mategeko. Ni mu gihe ku bantu bahatuye bashika 339,187 ingo 12 gusa akaba arizo zanditse imbere y'amategeko mu mwaka wa 2017. Thomson Unji yaduteguriye menshi kuri iyi nkuru ni mwijujya mugenzi wacu Aimable Kavunjapori.
Ku bwa Rusambya Murembwa Prosper arongoye leta civile ngo ingo nyinshi zibanye bidaciye mu mategeko ku bantu 339,177 basanzwe baba mu karere ka Tanganyika. Uburongozi bwa leta civile buremeza ko bwashoboye kwakira mu mwaka wa 2017 mariage zitarenze 12 hakaba harimwo statu z'impunzi z'Abarundi bo mu ikambi ya Rusenda, ngo naho mu mwaka wa 2018 bakaba batarakira nimwe. Ku mugwa mukuru w'igisagara c'Imboko ubako abantu 330,262 hibonekeza ugufata minenegwe kwandikisha mu mategeko abo basanzwe babanye. Uko kudaca mu mategeko ngo bitegwa n'abavyeyi bahanura abana babo ngo imbere yo kwandikisha umugore ubanza kwiga ingeso ziwe. Uyo muyobozi yongeye ko kungo 300 zo mwako karere ingo zisambuka byoroshe ari zibanye bidaciye mu mategeko bigatuma abashinga naye benshi bahitamwo kubiheba.
Abanyagihugu babahamande y'ikibuga c'indege mu gisagara ca Baraka bariko bagerageza kugwanya ingingo yo kubimura aho hantu umuntu mbere yo kwagura ico kibanza. Iyo ngingo ikaba yafashwe n'urongoye ibiro by'umukuru w'igihugu Nehemimira Nyawilonja mu ruzinduko aherutse kuhagirira. Andre Foko yifashishije ijujya mugenzi wacu Emmanuel Bimenyimana aratubwira menshi yaduteguriye kuri iyo nkuru.
Mu by'ukuri abanyagihugu baba hafi yaho indege zica baridoga kubera umugambi wa leta ukubaka aho hantu. Byasabwiye n'umuyobozi mukuru mu biro kwa Perezida Nyakubahwa Nemi mugihe yari mu rugendo rw'akazi mu karere ka Fizi mu ndwi yaheze. Ariko abo banyagihugu base kuva mu mazu yabo. Abo banyagihugu baba mu nzira z'indege Ibaraka base kuva mu mazu yabo banka no kuja kuba imatongo Lukoke mu buraruko bwa Baraka yo hagati ikibanza bahawe na leta. Bavuga ko ico kibanza kitagira amazi, amashure n'ivuriro rikuru. Mumenya yuko bateguye kuja kugandagaza imbere y'ibiro vya Morisco kuri uwo wa gatanu, ariko leta yemeza ko uwo mugambi uzorangurwa mu minsi ya vuba.
Ishirahamwe ry'umusaraba utukura Croix Rouge mu Kinyamazuru ririko ritanga imfashanyo guhera kuri uyu wa mbere ku miryango y'ababa 170 bari bateshejwe izabo kubera ubwicanyi bwahitanye ubuzima bw'abantu barenga 30 muri Mutarure. Mu kurangiza, ishirahamwe umugore w'ubukorikori ku bw'amahoro mu Kinyamazuru Femme Artiste pour la Paix AFP mu mfunyafunyo mu gatondo ko kuri uyu wa kane ryatanguye ibikorwa byaryo mu nkambi y'impunzi z'Abarundi ya Rusenda. Mugenzi wacu Gracia Alenga yaganiriye na bamwe mu bagize iryo shyirahamwe.
Je nitwa Ingabire Geraldine babamba mu gatunguru ya gatatu village Karansis Block with Passetru. Twashimye cyane ishyirahamwe FAP risigura umukenyezi ni shimikiro ry'amahoro kubera turashobora kumenya amategeko yacu nk'uko turi abarefugee biciye ku nyigisho twaronse. Turamenye ingene dushobora kubana hamwe n'ababanyi bacu bakongomani atangorane n'imwe ihaciye.
Ninonga ikiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi kirangiriye. Igikorwa cya Serge Bisimwa ku buhagarikizi bwa Jack Kaora, Alexandre Bizimana n'ingenzi nariko ndakibashikiriza ndabike banuye naho ubutaha.